mukomeze kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika kugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Jeanne Mukankusi, ndabaramukize mwese kandi mbahaye ikaze mu biganiro bya radio yanyu. Bibutse ko mutwumvira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 99.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Abahuje ubuzima ni abantu batanu, hanyuma abakomeretse nabo ni 43. Muri abo rero bahuje ubuzima harimo abagabo babiri, umukenyezi umwe, umwana umwe yabatse n'imyaka 10, hamwe n'umunyeshuri umwe wo mu mwaka w'8.
Uwo ni umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye, havuga ku gitero cyaraye gihitanye abantu batanu mu Kayanza. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo yerekeye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hasiseri rigiye kugabanya ibiribwa bihabwa impunzi z'Abarundi baba mu nkambi ya Nduta muri Tanzania. Ni yerekeye korohereza abarangije amashuri cyane cyane ayo hanze y'u Burundi kubona inguzanyo. Turazigarukaho mu kanya muri aya makuru yibanda ku Burundi. Mugume hafi ya radio yanyu. Uko twari tubivuze mu ijoro ryakeye muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza habaye igitero. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye waganiriye na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana aratangira avuga umubare w'abaguye muri icyo gitero.
Abahuje ubuzima ni abantu batanu, hanyuma abakomeretse nabo ni 43. Muri abo rero bahuje ubuzima harimo abagabo babiri, umukenyezi umwe, umwana umwe yabatse n'imyaka 10, hamwe abona bateye batejo bikiba, hamwe n'umunyeshuri umwe wo mu mwaka w'8 yapfakiye kwa muganga uno munsi mu masaha y'ine. Ibiharuro rero biranyuranye gato n'amakuru twashikirije mu gatondo, kuko hariho abari batowe nk'abapfuye ejo bikiba bajyanwa kwa muganga bahavuye bafashwa n'abaganga bashyira kuri batatu, baratsinda biboneka ko bapita by'Imana. Ni ukuvuga rero yuko atamunani bapfuye, ahubwo abapfuye ari batanu.
Mu matohoza bamaze kugira igipolisi, muramaze gufata uyo muntu canke amatohoza ageze?
Hari abantu bashika kuri batatu bikeko baciye bafatwa bikiba ejo nyene. Abo rero bariko barabazwa kugira ngo amatohoza abandanye, hanyuma uwoza bayakoze yarahimbye ico gikorwa kibishe c'iterabwoba adafatwe, hanyuma ashikirize ubutungane mu kubita intare mu gahanga.
Ego, mwibaza ko uwo muntu yabikoze ugatwe kiwe canke yabikoreye ku murwi nk'uko tumenyereye tuvuga ngo imigwi yabitwaje ibigwanisho?
Ivyo ntibiramenyekana kuko atarahera, ariko ikiboneka ni uko grenade yari ije igana umuntu yitwa Nzandimana Claude asanzwe arongoye ikigo Sevisar cyo mu Kayanza, ari nawe yayegeranije abantu kugira bagurire agacupa ko yari aciye aho kuri uwo mutumba mihavuka yari aciye, hanyuma rero yayegeranya abanyagihugu baramubwira ngo bagurire agacupa, hari akabaguriye bagira batanga kugasangira. Ni uwo muntu yaciye ateye grenade ica ibona gukomeretsa abo bantu yica nabo.
Egome Pierre Nkurikiye, vugira igipolisi cy'u Burundi, turagushimiye.
Murakoze. Namwe
tubibutse ko kuri iyi nkuru nyene Perezida Nkurunziza ku rubuga rwiwe rwa Twitter yashikirije ko ahojeje imiryango yabuze ababo muri icyo gitero cy'iterabwoba cyabereye muri iyo komine Gatara mu ntara ya Kayanza, akongera akavuga yuko babikoze bazobihanirwa atagisivya.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ryagabanije ibiribwa bigenerwa impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania. izo nkambi izo mpunzi ziravuga ko ibyo zihabwa ubu byamaraga ukwezi byagomba kumara ukwezi hafi ariko birafungurwa mu cyumweru kimwe gusa ni mu gihe rero hashize yerekana ko mu mezi atatu ashize umubare w'impunzi z'abarundi wiyongereyeho muri rusange abarenga ibihumbi 14 umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika ukorera Arusha Pierre Cavier niyo nkuru yaduteguriye inkuru
Impunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'impunzi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania zivuga ko guhera mu mpera z'indwi heze bagabanirijwe ibifungurwa bahabwa n'igisata cya ONU cita impunzi HCR izo mpunzi zirenga ibihumbi 126 ziri muri iyo nkambi zemeza ko nk'uko bifungurwa bya nkenegwa nk'ifu y'ibigori hagabanutse ko hafi igice cyose ubu n'umwe muri izo mpunzi yabyiganiye ijwi rya Amerika
ibiro bitanu n'amagaramu 320 mu ndwi zibiri ubu turiko turaronka imfungurwa z'ukwezi kose ni ukuvuga nka ifu y'ibigori ingana n'ibiro indwi n'amagaramu 448 mu minsi 28 ubwishaza ibiro bitatu n'amagaramu 360 umusururu ikiro kimwe n'amagaramu 400 amavuta amagaramu 560 n'umunyu amagaramu 70
ibyo bifungurwa bahabwa bigenewe kumara iminsi 28 naho biruko izo mpunzi zivuga ko atanindwi imwe bashobora kubimaza kandi nahone badafunguye neza bagasaba ko byokongerezwa
ntizikwiye na gato ahubwo hashaduka indwara zifatiye ku gufungura cyane cyane nk'ikubana indwara ya kwashi hamwe n'izindi ndwara nyene tutibagiye nka malariya nk'iyo umuntu ariko arafungura nabi bituma akunda kurwaragurika winanase wafunguye rimwe ku munsi biramara iminsi indwi ufunguye neza nta miyinga yohera utarabimara
igisata cha ONU cita impunzi HCR nta nsiguro kiraha izo mpunzi gusa ico gisata cerekana ko ibitegire vy'impunzi z'abarundi bibandanya kwiyongera ubu bageze kubarenga ibihumbi 430 ni mu gihe mu ntango z'ukwezi kwa kane uyu mwaka nyene bari bageze ku bihumbi 416 ku isonga hazi igihugu cya Tanzania kirimo abarenga ibihumbi 244 mu minsi heze umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko wavuze ko utewe umutima uhagaze n'ico kibazo c'impunzi Honorable Christophe Bazivamo icegera c'umunyamabanga mukuru w'uwo muryango yahamagariye ababishoboye bose gufasha kugira umuti uboneke
yumvikana ko hari nyinshi twumva rero ko bikwiye ku kibazo cyaba kibitera icyo ari cyo cyose abayobozi bagifatira ingamba bikajya ku murongo ubundi iyo hari umutekano muke ni no kubangamira uburenganzira bw'abo baturage by'umwihariko tukavuga rero ngo ingamba zishoboka zose aho zaturuka hariho hose by'umwihariko uhereye mu bihugu byacu bya East Africa ko bakuru b'ibihugu bashyira hamwe mu by'ukuri ibibazo by'umutekano bikabona igisubizo cyane cyane ko abaturage iyo bicaye bakavuga bati ese ko turabona umutekano ari muke mu East Africa iratumarira iki ese ikibazo cyacu mukitayeho ibyo wumva ko ari ibintu bica intege kandi bigasubiza inyuma intambwe yarimo igenda iterwa mu rwego rwo kubaka ubumwe bw'ibihugu by'umuryango w'Uburasirazuba icyifuzo ni uko nyine haboneka umusaruro utuma amahoro agaruka mu Burundi
aho ni mu gihe ibihugu bine by'uwo muryango byonyine byakiriye ibice 90% by'izo mpunzi no kuvuga abarenga ibihumbi 385 abandi bakaba bari mu bihugu nka Congo Mozambique Zambia na Malawi Pierre Clavier ni inkuru ya Arusha ku bw'ijwi rya Amerika
Pierre Clavier ndagushimiye kuri iyi nkuru tugaruke mu Burundi hagiye kujyaho urwego rufasha korohereza urubyiruko kubona igishoro cyane cyane aba bavuye kwiga mu mahanga kuri uyu wa mbere rimwe mu mahuriro y'urwaruka rizwi nka Coalition des Jeunes en Action riri kumwe n'abakorera bushaje abikorera ku giti cyabo hamwe n'ikigo cyorohereza abatanga inguzanyo bateguye inama idasanzwe mu bayitabiriye harimo abavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mugenzi wacu Eloge wirika neza adufite inkuru irambuye
Iyo nama y'iminsi yitabwe n'abagwizatunga n'abantu bava mu bisata bitandukanye harimwo abanyamashengero hamwe n'ibisata vya leta icivugo cayo no kugwiza imitaha yifatikanije n'uburongozi bwiza nabaje Albert Nasasagare arongoye ihuriro Coalition des Jeunes en Action ari mu bayitunganije icyatumye biyumvira ico civugo
nushobora gutandukanya kugira ubutunzi iby'ubutunzi cyane kugira imitahe iby'abagwiza tunga n'iby'uburongozi turakeneye abarongozi beza mu gihugu kugira ngo bashireho amategeko meza amategeko yorohereza abagwiza tunga yorohereza abaza imitahe kandi n'abanyamitahe nabo barakeneye gushigikira abarongozi umurongozi s'umuntu hari kugira ngo arondere inyungu ziwe ibyo akora ntiyabikora yiyumviriye kazoza kiwe n'umuryango wiwe ariko umurongozi n'uhari kunyungu za benshi ku nyungu z'igihugu aga ibyo ategura byose ibyo akora byose ariko yumvira ineza ya benshi neza y'igihugu
kubwiyo neza ya bose hagiye gushirwaho ihuriro ryoroheza urwaruka kuronka imitahe na sasagara avuga ko urwego ruzogira kamaro kanini
Nitwizera ko bizozana turamaze kuzana akarusho kenshi cyane mu gufasha ugwaruka ruheje amashuri ugwaruka kiri mu mashuri n'abamaze kwinjira mu buzima bwa minsi yose baba abakora mu buzi butandukanye cyangwa bikorera ibyabo akarusho kariho ahubwo rero dushaka kongereza ingufu nyinshi kugira ngo twara dukora twenyene tubifashanye n'abarya bajejwe korohereza bazanye imitari wapi hamwe dufatanye rero na secteur privé nabone kugira ngo tubazane bya bindi twakora twenyene bya bindi twimbira twenyene tuvyumvira hamwe kugira ngo umuntu wese ashakeneye cyose gisanye ngaho hantu hamwe abaza imitahe urugwaruka rufise ivyiyumviro rukirurumba bafise ivyiyumviro amaherekwa yo gutangura ibikorwa boroherezwe rero akarusho karahari cyane
mu batumiwe harimo abanyamahanga bamwe bakaba baturuka muri Amerika Ruben Golf aserukira muri Amerika yabwiye ijwi rya Amerika cyamutumye kuza nubwo igihugu ciwe cyagabishije abanyamerika kutijagara mu ngendo zija mu Burundi
We want to see this nation grow, and we want to be that liaison go between the corporations and the government.
Agira ati twifuza kubona igihugu gitera imbere tugashaka kubikiraro hagati y'afasha Burundi na leta ntidukeneye gusubira kumva amakompanyi atwara ubutunzi bw'iki gihugu ariko ntasigira ikintu na kimwe abanyagihugu jewe ubwanje naravuganye n'ubushikiranganje bw'imigendane ya Amerika n'amakungu ndababaza icyatumye bagabisha abanyamerika ku ngendo zijya mu Burundi bambwiye ko bafatiye ku makuru baronse Sukuri rero izo bavuze nta biriko biraba mu Burundi ibi birasamaza kuko abantu bumvise ibintu bibi nibashobora kuza ngo bashobore imitahe yabo nababwiye nti bitegerezwa guhinduka muri ko muraha mu Burundi n'abantu babwo nina taha rero nzovugira u Burundi
So when I return I will speak for Burundi.
Gushikubu mu Burundi hacyari kibazo cyaho rwaruka rushobora gukora ingurane ariko na sasagara sanga atari ntambamye nyamukuru.
Si ntambamye na gatoya muco twigisha kirimwo ni kujya ku mwana vutse. Umwana yavutse aratangura kwavura, tangura atashobora no kwicara, agatangura kwiza guhaguruka agwa hasi, agatangura gatera ntambuko zibiri agacagwa hasi. Rero umwana umushigikira iyo amaze kwiga gutambuka. Umubyeyi ntafata umwana ngo amwigishe guhagarara. Oya, hajya tangwe kwiga guhaguruka byanga niho tangwa kumushigikira. Natwe ndi tubirugwaruka ibyo kuzerinze igituma usanga guterembe bitugora nuko turindira abantu baduha imitahe turindira abo twitabagira neza umugira neza wa mbere ni wewe nta numwe ashaka kwiyumvira kazoza kawe atari wewe nyine nta ntambamye nimwe twishobaje ati iyumvire binini utangure bitoya ibyo rero twe turamaze kubibona turiko dufasha abantu umwe barabara n'abadamu umwe barabara yuko ibihumbi 10 bifasha umuryango iparete ya magenanga ikiro cikaranga nanga bisaba ko umuntu yicara kandi ku mugambi ukiyumvira iyo ushaka gushika kure
igolfa sigura kwa afite ivyizigiro kuri kazoza ko Burundi
I see nothing but hope. And because this country has much to offer, too many countries are exporting potential in the
Nta kindi mbona atari izizigiro kuko igihugu gifite byinshi byo gutanga ibihugu byinshi birasakaza ubuhinga mu kubura abavuka gihugu akenshi bageragezwa n'ubuzima bwo mu bihugu bishyaye imbere barati wabo ntibagarukana ubumenyi bwo mu ishure n'amahirwe yo gutanga ubuzi abarundi bari hanze bakwiye kuza kuko iki gihugu gikeneye ni ugutera imbere kandi birakunda bifite kazoza gakomeye imbere
it will grow it has a great future ahead
Burundi amatohoza yerekana ku bice birenga 55% by'urwaruka ruba mu mitumba rutagira akazi naye baba mu bisagara bakaba barenga 35%. Leta iherutse gutangaza kugiye gushyiraho ibanki yo gutanga ingurane ku rwaruka rufite imigambi yo kwiteza imbere. Eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Eroje ndagushimiye cyane kuri iyi nkuru. Tuti turi kumwe mukomeza kumva radijwi rya Amerika vugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yifuza ko ubwoko butaba ikintu fatizo mwigabana ry'ubutegetsi mu nzego z'igihugu ibyo yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abaturage bo muri komine Ntahangwa mu mujyi wa Bujumbura hagati mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2017 kuri icyo kibazo mugenzi wacu Aloyse Bigirimana mu mwanya ushize mu kiganiro muri Isanga yakiganiriyeho na Bwana Jean Claude Karerwa Ndenzako umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hamwe na Bwana Feneya Sinigaba uvugira umugambwe Frodebu rimwe mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwana Karirwa ndenza ko haratangira avuga igihe icyo cyifuzo cy'umukuru w'igihugu cyatangirira gushyirwa mu bikorwa
umukuru w'igihugu yifuza yuko ibyo byoja mu ngiro bidatevye ariko arategera abazirikana meza yuko igikorwa nk'icyo ni igikorwa kitamara umunsi umwe kitamara umwaka umwe igishobora kumara iminsi myinshi ariko bitere bitebuke biciye mu isekeza yatanguje iryo sekeza nk'uko muri izi sekeza rifasha abarundi kumenya imyifato ibereye guhindura ingendo kuzirikana igihugu cyabo iyo cavuye aho kigeze n'uko iriko kiraja izo rero bizoca mu nyigisho nyinshi bice mu biganiro byinshi ariko bitere bitebuke abarundi bazota bavibuzi mu bazibuntu bategere yuko ibyo byamoko mu Burundi ari uruhendo rwakoreshejwe n'abasesa nkuyoze bo barondera inyungu zabo batarondera inyungu z'abenegihugu b'u Burundi
egome muri ibyo biganiro aheruka kugirana n'abanyagisagara mwari kumwe nawe abo batangiye kuvugana bo mwumva babivuga kwiki
abarundi barashima cyane mbere nagira ndakumenyeshe yuko ataru nibwabaye bwa mbere abivuga niyo yatanguye kwivuga mu gisagara nyine cyubahiro umukuru w'igihugu ubutumwa nk'ubwo yatanguye kubushikiriza kubutanga neza na neza hari mu gihe Burundi bwari ko buribuka imyaka 2026 abarundi bamaze basezeranye kuvavana n'amacakubiri ayariyo yose bakabana mu bumwe amacakubiri yazingamitse Burundi kurusha ayandi na cyane cyane amacakubiri ashingiye ku moko ayo nayo nk'uko kubatabizi n'amacakubiri yazanywe n'amacakubiri yazanywe n'abakoloni b'ababiriki umukuru w'igihugu ntiyabivuze rimwe cyangwa kabiri mu nyuma yaho yaragera abisubiramo mu nama yatunganije yaba ayabene igihugu mu ntara zitandukanye cyangwa mu yandi makomini agize igisagara cya Bujumbura ibyo rero yaciye abigira kimwe mu bigabane bigize isekeza rihambaye ryo gufasha abarundi kuzibuzimu bakajibuntu ibyo bigashoboka ari uko babanze gukubitiza agatima mpembero bakazirikana neza amajana amazo y'igihugu cyabo bakamenya iyo Burundi bwavuye aho bwaciye naho bugeze aho bugeze niyo bugana
egome reka tubaze Phineas Nigaba avugira umugambwe Frodebu ukaba waranatakaje umukuru w'igihugu aho yagandaguwe bamwe bavuga yuko yagandaguwe kubw'ubwoko bwiwe abandi bakavuga ibitandukanye ko yahowe ibyumviro bya politiki ka n'ikibazo cyavuzwe ko cyane mu Burundi Phineas Nigaba iki cyifuzo cy'umukuru w'igihugu mucakira gute
ni cyifuzo abantu bo kwitondera kuko abarundi baracyafise ibikomere turazwe kahise tukaraba na kubu turazwe kahise ku Burundi Burundi haragiye havugwa ko hariho abantu ubwo kugwa batutsi bari barigangiye ubutegetsi cyane cyane ku bintu bijyanye n'igisoda bijyanye n'ikijyandarume bijyanye n'umuzindi nzego mu butungane byaravugwa ibyo rero byatumye havuka n'imigwi yitirirwa ubwoko arite hutu iyo kugira ngo izo hijambo abahutu rero uhumva ko ntawo vuga ngo ubwoko ntibuhari mu Burundi ntawo bideha kuko n'igihe twajya mu biganiro yarusha mwibuke ko habonetse imigwi ibiri hariho imigwi ihurikiyemo ubwoko bw'abatutsi aribo benshi n'imigwi ihurikiyemo abahutu aribo benshi n'iyo migwi niyo yaganiriye kugira ngo bumvikane ingene bosezerana ingene bazobana mu gihugu cy'u Burundi atawanjya wangura kandi icyo gihe baje ku masezerano yatumye igihugu gisubira ku nzira yo kumvikana yo kubana neza urumva rero abahutu n'abatutsi baragiye hamwe rero uwo vuga ngo ashaka kugira ngo abihebe abyingo ntibivugwe yoba ariko ashaka kugira ngo mu Burundi twibagigwe kahise kandi twarabiciyemo n'ubu urabye mu gihugu cy'u Burundi ibogoko buriho kuko ntawo byangaho ngabeshye ngavuge ngo uyu munsi iyo baje ko barada mu gisirikare bavuga ngo 50% y'abahutu na 50% y'abatutsi mu gipolisi nuko nyene mu nzego ziseruka ibihugu naho nyine bavuga ati abahutu bazobaba abatutsi bazobaba ibyo rero umuntu yo bikomakoma muri kino gihe yo tuma mu Burundi amaya amasezerano y'Arusha akirigana kuko abarundi baragize amasezerano n'ingene bazobana.
Kuri telefone turafise Francis Mugisha. Francis, muratwumva?
Na bishobuze kuri ibyo uko Perezida Nkurunziza yabivuze mbona umenga arimo amahinyu gatoyi numva ukuntu yobona ko ukuramo ubwoko buvuga ko bugabura ibibanza badafatiye ku bwoko ubu akaba ari habibona ko bikwiye inyuma y'imyaka 11 amaze atwara mbona umenga harimo ukwikunda birenze urugero hariho abatutsi benshi bishwe kubera ubwoko bwabo kandi bivuye ku mugambwe wiwe bishwe n'abasa nk'abari rero simboni inyungu yogira kuvuga ngo ntibagabure ubutegetsi bwifuza ubwoko mbega bota bisunga iki.
Thierry nawe, Thierry muri he?
Hano ku murongo.
Ego me Thierry, irindi zina mwitwa nde?
Kumana.
Ego Thierry, ndi Kumana, muri he, mwifuza gushikiriza iki?
Hanyuma ku cyerekeye cyo mukuru w'igihugu yashikirije, n'icyumviro cyiza cyane. Ariko ugaragaje kuraba muri kahise, dusangamwo ibitigire byo mu nzego birabiye ku bwoko. Rero jewe ikibazo nari mfise, nagomba mbaze onye afugira umukuru w'igihugu yuko icyo kibazo atoba kizanye mu gihe bariko barahindura ibyiritwa shingiro usanga hariko haraba amarushanso mafatiye ku bwoko nicyo gituma nagomba kubaza yuko icyo kintu baba barakibangiraho gatoya kugira ngo babanze babyige neza. Murakoze.
Murakoze cyane Jean Claude Karerwa. Ndenza ko muvugira umukuru w'igihugu munyarutse mwishure aba bantu babiri.
Icyambere umutumire wa mbere yavuze ku bijyanye na Arusha n'ijyana menshi yuko umuntu wa mbere ashyigikiye amasezerano ya Arusha ari Perezida Nkurunziza kuko mbere n'ibigabame bitari byagiye mu ngiro imbere byategeze kujya mu ngiro mbere yuko aja ku butegetsi wowe wahaziye yarabishyize mu ngiro ntijya ujya mu gihugu ugiye utatura amatati y'amatungo n'ayandi matungo ni uyu mu gihugu ugiye gufasha Abarundi gusubiza hamwe no kurekuriranira sever ni ukuvuga ko amasezerano ya Arusha amuraga ishinga arayashyigikiye cyane ariko rero abantu bazoje barategera yuko amasezerano cyangwa amategeko cyangwa imigambi n'imigabo n'amateka agenga igihugu bijyaho mu gihe igihugu kiba kigezemo bigahinduka bijyanye n'igihe igihugu n'isi mbere bigezemo.
Murakoze Phineas Nigaba. Tubasabe namwe mugire icyo muvuze ku bya Francis Mugisha na Thierry Ndikumana munyaruka.
Nashaka ubwa mbere umenyeshe ko amasezerano y'Arusha igihe Abarundi basezerana sabazungu batumye Abarundi basezerana nayo nashaka menyeshe ko mu by'ukuri abaje kuvuga baguze ibintu bihambaye cyane kandi nabashimiye gusa ikintu kimwe abantu bumenya ni uko iki gihe turimo turagicuka nyine gihari cya politiki tukaraba ingene mu migenderanire n'abakungu bimeze ubu si igihe yuko abantu koza n'ibindi bintu nuvuga bisamaje abantu ahubwo nituze ku bibazo by'amukuru bikomekomeye kugira ngo Abarundi tuve muri ibi bibazo nawe bibazo byo kuzana ibintu by'ubwoko nubwo kuba ari ibibazo byo kugira ngo basamaze abantu kuko nta muntu atokwemeza neza ko mu Burundi amoka hari amoka arahari kandi nticyari ikibazo Abarundi mu butandukane bwabo bokwibanira neza mu gihe igihugu cyotunganywa neza.
Turafise Vianney kuri telefone. Vianney, muratwumva?
Jewe musanzwe muri kaminuza neza ibintu bya kahise ni kahise y'u Burundi imwe ugerageje kuraba kuva ukuntu Burundi bwagiye butwagwa imbere y'umuza w'abazungu ukaraba uyizi ubwoko bw'abahutu n'abatutsi turabona ko ikibanza kinini byari bifite mu Burundi
yego
biragaragara neza ko byagiye guhabwa intumbero igisi uyu munsi avec la venement y'abakolonisateur.
Urakoze Vianney. Reka twakire na Nzomukunda. Muratwumva?
Ni ukuvuga ko ukuntu bimeze nacyo icyo kivuze cyo hari intererano nukufuka ko uko kunu wafuka ko atabuko namba mgozuri ya kufuka mugihugu jenda kuna kumenga nipi ukunda kuko kera kufakea nari ndi bebya moko vyari bihari mungawa kima kususuri tupuke nginyuma nuko uwa mgenzi wachu abibuze mugisangu vyogwa na kubikura mumitiko ya wano mungawa nandi ndabishikiki vyo vinu
tutangule kuri Jean Claude Karegwa agiri cyashikirije ku vya Vianne n'ivyanzo mukunda
ibyo Vianne yashikirije yavuze n'umuhinga yavuze neza cyane ahubwo barakwiye kubona amasomo yacu akamwigisha ngo nuko kwiye kugira icyamufashije cyane nawe yashimangiye icyumviro muri cyubahiro mukuru w'igihugu yashikirije nabyo ni byiza cyane kabatinda umukuru w'igihugu yasinye kuvira hasi no kwicarira icyo kibazo yavuze ko yabyiteguriye mu myaka ishika itanu yari itaje cyane yafashe imyaka itanu yose araganira n'abakurambere arasa hirya no hino ibyigwa by'imibano mu bantu n'ibyerekeye imigenzo n'imigenderanire bimwe bita mu Faransa sociologie n'anthropologie arisunga ibyigwa bya kahise ibyigwa by'abahinga bitandukanye araheza avuga ati mu Burundi harabaye mihakabe atireka twigire inama y'intango shasha maze tuze dusigire iragigiza mu Burundi bwejo iragigiza rero so kujya turafata ibintu ngo ko byakozwe n'ibigumuko bimere ko ubu no mu myaka yose no kuvuga tuti byakozwe nabi tubihindure ibyakozwe neza tubigumane tutere tujye imbere
ego me urakoze Phineas Nigaba Vianne na Saratiere gire cyubishwe
ndashaka kumenyesha mugenzi wanje Karegwa ko ibwirizwa nshingiro ari kimwe mu bice bine bigize amasezerano y'Arusha kandi azaraba iyo bavuga ati zira korda Arusha ntabwo bigera biretsera ku ibyo bindi byose yavuze ni kuvuga ko ibwirizwa nshingiro rikomoka ku masezerano y'Arusha ibyo bindi ntibyagenda kwegera ko rero aba bagiye nabo nabashimiye nabakengurukiye gusa wumvise ko nabashi batisa makenga akavuga bati ni ibintu byo kwitondera si ibintu byo gushyira mu ndasha kuko byaramaze kujya mu mitwe y'abantu ni ibintu byo kubyiza kujya gufata umwanya muremure ni byiza cyane nabo bikaze babona ko biteye amakenga kandi ikintu giteye amakenga umuntu acayitonda yarewe no bashimira ko bavuga bati mu Burundi nta wose ukavuga ngo ibi bintu abishyira yogenda buhoro buhoro nacyo nicyo duhanura tukavuga duti ahubwo ni ako ibindi bintu bituma abo bantu babana neza mu bahoro n'umutekano bituma abo bantu bashobora kwiteza imbere ibyo bindi bazobyibagira ni naho bazotangura kwiyumvira n'ibyo bintu ngene byogenda abo nyene mbere uzosaga bari kubatanga intumbero abo barundi nyene ariko bitavuye mu bantu bo hejuru ngo dutegetse ibi kuko mu Burundi abarundi be murade ingene babanye iyo ku mitumba ntabirimbo ibyo bavuga ariko urade kahise ku Burundi nta wose ashoka avuga ngo ibyamoko ngo arabihebye yoba yihenze yoba ariko yubatse inzu ku musenyi kandi iyo nzu yubatse ku musenyi nayo nta gihe yomara twebwe turahanura rero abantu nibareke kugira ngo icyo kibazo aricyo gita kiza kinyaruka kuko utumengo ejo uyu mugambo wo guhindura ibyiza nshingiro byozova ngo bijyamo nubwo umugenzi wacu kariko atashaka kubivuga neza usanga intumbero ari uko uyu mugambo wo guhindura ibyiza nshingiro bashaka bijya biharuro byose birimwo nyene abarundi basezeranye bazobana bashaka kubikuramwo kandi babona igihe karico iki gihe turimo ntabwo cyotuma ntabwo icuka ari cyiza cyo umva ko namakunga atari ahantu atireka mu ndirimbo y'izwa nshingiro mbega handi byo cyo bidahinduka cyo bidahindutse ho bahe nareke kutubesha rero natubwiza ukuri ko bashaka guhindura ibyizwa nshingiro bato cyane byo bace bajyanye ngo twari twarabivuze rero ko bahantu baduti ntabwo uyu iki gihe sico uyu mwanya siwo ni habandi haboneke itekane mu bantu
icyo ni igice cy'ikiganiro mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu Aloys Bigirimana yagiranye n'umuvugizi umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza wifuza ko ubwoko butaba ikintu fatizo mwigabana ry'ubutegetsi mu nzego z'igihugu yabiganiriye rero na bwana abatumirwa be bari Jean Claude Karerwa ndenza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu na Phineas Nigaba uwo muri Frodebu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Tutere umwe muduteza amatwi ahantu ho dusoreje ibiganiro byacu twari twabateguriye kuri isaha, tukaba tubashimiye mwese kwamwateza amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Bill Barber afatanije na Fasil Gebehu kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi. Mugire ibihe byiza, andi makuru ni saa moya n'igice z'umugoroba. Mukomeze kugira amahoro y'Imana.